Hakumana.
Ndabaramutse mwege mwese muriko muratega biri ibiganiro bicano kuri radio isanganiro ndabani ikaze mu makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi twabegeranirije kuri no mwanya agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Mugihe kuruno wa gatandatu hahimbazwa imyaka 20 umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi murano makuru muraza kumva ico mu mugambwe CODEBU APDL na FRODEBU bayivuga ko bamwe mu banyaburu mu bamwe mu baburanyi bo mu makomine ya Bururi na Matana mu ntara ya Burunga baridoga ko mu karuhuko k'abacamanza bamazemo ukwezi batashitse ku matongo nkuko byahora biturutse ku bukene bw'igitoro. Abakozi b'ubutungane ntibari bakwiye kugira ubwoba bwo gukurikiriza amategeko bitwaje ko bahawe amategeko na bamwe mu ndongozi nkuru z'igihugu. Ivyo vyemezwa n'urongoye ugwego rw'abashingwa manza b'Ibujumbura. Mukanyi sase nido nido ryano makuru engineer Albert Ndwayo niwe ari mu buhinga bw'ivyuma. Sangwe ikaze.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Ndasubiye kubaramutsa ndabana ikaze mu idonido ryano makuru duhera mu gisata cha politike. Umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD urahimbaza kuno wa gatandatu itariki 30 myandagaro imyaka 20 iheze uri ku butegetsi ukanahimbaza n'umunsi wahariwe ugwaruka rukomoka ko bise imbonera kure day. Kuri iyo myaka 20 iheze umugambwe CODEBU ubonako Uburundi bwasubiye inyuma mu nubwo hari bimwe vyakozwe nko mu gisata c'inyubako. Kifani ibirizi ya urongoye akabona ko muri iki gihe uwo mugambwe uri ku butegetsi ngo woza urareka hakaba amahiganwa y'ukuri tumutegabiri.
Mu mugambwe CODEBU tubona yuko imyaka 20 irangiye igihugu kirongowe n'umugambwe CNDD-FDD ni imyaka yabayemo gusubira inyuma cyane mu vyerekeye politike, ubutunzi n'imibano. Mu vya politike hagiye haribonekeza kuburagiza abatavuga rumwe n'uwo mugambwe, imigambwe imwimwe ibona ko ikomeye igasamburwa. Uyu munsi tukaba tugezaho twasubiye mu mugambwe umwe. Muri kino kiringo nyene harabonetse impunzi zitari nke zahunze igihugu zihunga ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Hakaba hariho n'ivyo gataya kazina muntu vyagiye biracumbagira. Mu vyerekeye ubutunzi naho turavyaho umugambwe washikiye ubutegetsi ukigeze mu vyerekeye nk'ibiciro, mu vyerekeye kuronka ivyankenerwa. Uyu munsi aho tugeze harabaye gusubira inyuma cyane. Nivyo ko hariho bimwe vyakozwe nko vyerekeye inyubako, ariko nta gisata na kimwe kijeye n'iterambere kitagiye kirasubira inyuma. Mbere n'ivyari vyarakozwe mu ntango vyerekeye imibano nk'ibi vyo kuvuza abana ku buntu, ibi vyo kwigisha abana no kuvuza abakenyezi bumeze ku buntu, uno munsi biravye bisa n'ibitakiriho kuko aheshi niyo miti ntiboneka n'abaganga barataye igihugu barahunze. Mu ncamake rero twebwe tubona yuko ahubwo kino kiringo umugambo uri ku butegetsi wari ukwiye kugurura hakabaho ibiganiro kandi ukareka hakaba amahiganwa y'ukuri kugira ngo kumbure abarundi bikunde bashireho abandi bashobora gutunganya igihugu no gutorera inyishu ibibazo bihanze igihugu.
Uyo akaba ari Kefa Ntibizi harongoye umugambwe CODEBU. Nayo umugambwe APDL nudea ko hari ivyiza umugambwe CNDD-FDD waranguye muri iyo myaka 20 iheze uri ku butegetsi nko kugwiza amasomero, kubaka amabarabara n'ibindi. Gabriel Banza Witonde arongoye uwo mugambwe aranigura ariko ko umugambwe CNDD-FDD utafashije mu kugwanya indyane za politike mu migambwe imwimwe, agasigura ko hari mbere niyagiye iragabanuka.
Nivyimyaka 20 rarangiye umugambwe CNDD-FDD ku butegetsi muri rusangi twe umugambwe wa APDL twantu bakeze kuko bayihimbaje turahita tuvuye mu matora. Amatora bashoboye kwerekana ko abarundi babahunza amajwi. Rero imyaka 20 umugambwe uri ku butegetsi warashoboye gukora ibitari bike. Murabizi mwese ko barashoboye kubaka amabarabara, barubatse amavuriro, barubatse amashure, kambere barakomeje igisata c'imigenderanire ndetse baragarukanye amahoro n'umutekano. Murabizi ko bashikiye ubutegetsi hari igisoda ca leta n'igisoda cyari kivuye mu ishamba. ishamba gushora kunwanisha rebaje basirikare n'abapolisi bakabigiso da kimwe n'igipolisi kimwe cyize goma ku kandi gakingira umutekano imyaka 100 barundi bagahera bari mahoro umutekano n'ivyo gushima tubwe ari mu rusange mu gambo ya PD turabakeza kandi gakenguruka ibyo bakoze ariko n'ubyo buri ibyo nitwobura kumbure ibyo twovuga nk'ingorane zagiye ziboneka nko mu gitara cha politique urabona yuko mugambi wabo nabo nyine baragize ikibazo 2015 urabona ko arabanyamugambi wabo bashatse kwigabura mu kubiri ijya n'ingorane yibaye cyikira umugambi gashikira n'igihugu imigambwe nanye yari icemo kubiri imwe mbere beshi bakavyagiriza umugambi uri kubite ko bagizemmo uruhara no munsi namara batugeze ko abarundi bemeye ko umugambi uri kubite twatsindijana kwijana bikabirikwaza n'ibidusubiza mu ntwara y'umugambi umwe hama mu by'ubutunzi murabona ko hari ibintu bigenda bisubira inyuma buke buke ibura ry'ibyangombwa bimwe bimwe nk'ibitoro amafaranga mva makungu iduga ry'ibiciro na hari rwo bitera kamutuvuga dutire imyaka 200 babaye kwinegura kugira cyane afata ingamba zikomakomeye cyane kugira ngo ubutunzi busubire kuba ku rugero rumeze neza ariko no mu ngendo ya demokarasi bamenye yuko umugambi utokwera zibanda byose by'igihugu busabikanya n'indi migambi atari magabura nyama kugira ngo iyi ngendo ya demokarasi baneshinge imizi mu gihugu
kuri iyo myaka 200 nyene umugambwe Sawanya Frodebu uvuga ko igihugu atantambwe cyateye mu itangazo uwo mugambwe wasohoye kuri uwa gatandatu Patrick Nkurunziza awurongoye abona ko muri iyo myaka 200 yaranzwe no kubura ivyankenegwa nk'igitoro amafaranga mva makungu iduga ry'ibiciro ridasanzwe n'ibindi umugambwe Sawanya Frodebu ugasaba ko ubutunzi bw'igihugu ubutunzi igihugu gifise bwo tunganywa ku kuneza ya bose intwaro ibereye igashigwa imbere hakaba no kuvugana ku bibazo bihanze igihugu mu gisata c'ubutungane naho abakozi b'ubutungane ntibari bakwiye kugira ubwoba bwo gukurikiza amategeko bitwaje ko bahawe amategeko na bamwe mu ndongozi nkuru z'igihugu ivyo vyemezwa n'urongoye urwego rw'abashingwa manza y'Ubujumbura mu gihe mu nama yatunganije n'umukuru wa sentare Ntahinyuzwa bamwe mu bacamanza bidoze ko bategwa igisure na bamwe mu ndongozi nkuru z'igihugu mu bikorwa bimwe bimwe bakora Maitre Didier Patrick Nukuri yemeza ko ibwirizwa ngiro ritomoye kuri ico kibazo tumutegabiri
ko hari abantu bo muri administration bashobora kuba batanga amategeko mwarumvise inyishu ibereye umukuru wa sentare Ntahinyuzwa yababwiye ati je waho hejuru hava amategeko ntahonzi mu mwaka amaze mu gisata c'ubutungane aranababwira ati mwebwe ni mwisunga amategeko kukaba nkako ibwirizwa shingiro haba mu ngingo y'amajana 210 canke izindi riravuga neza yuko umucamanza iyo hawe urubanza yisunga amategeko gusa umucamanza rero bishi agaca kubiri niyo ngendo koko aba akoze ibidakogwa ni naco gituma urongoye sentare Ntahinyuzwa narumvise neza ko yababwiye ati ivyo mwitwaza sivyo vuga amategeko kandi amategeko gusa rero twebwe turashigikiye ivyo yavuze tukavuga tuti ivyo nibikomere gucyo haba abagiriza abashingwa manza haba bagiriza administration baburi citwazo kandi tugende dutosora mu nzego zacu haba mu butungane haba no muri twebwe abunganizi w'ubutungane ibitameze neza tubikosora atacitwazo kuko amategeko yo yaratomoye
tukiri muri ico gisata nyene c'ubutungane bamwe mu baburanyi bo mu makomine ya Bururi na Matana mu ntara ya Burunga baridoga ko mu karuhuko k'abacamanza bamaze mu kwezi batashitse ku matongo nk'uko vyahora abarongoye amasentare y'intango atandatu ari muri amakomine n'urongoye sentare nkuru ya Bururi bemeza ko ubukene bw'igitoro aribwo bwatumye badashika ku matongo ko bari babimenyereye abo barongoye amasentare y'intango bavuga ko niyo igitoro kibonetse bemeregwa kuronga iri tiro 12 zija mu ipikipiki zikabanke cyane basaba ko igitoro kiboneka bongere badugirizwe urugero bakironka ko kugira abashike ku matongo batunganirize abanyagihugu inkuru tubaza Zeno Nzambimana
abo baburanye mu makomine ya Bururi na Matana bidoga bavuga ko bari biteze ko acamanza bashika ku matongo yabo muri ukwezi k'umunani ariko ngo barahebura kandi bamwe muri bo bari bahawe n'amasango Abarongo ya masenari intango ukora atandatu ari makomine ya Bururi na Matana bemeza ko bari bateguye gushika ku matongo y'abanyagihugu muri uku kwezi kw'akaruhuko k'abacamanza kugira abashyire mu ngiro imanza zaciwe izashyizwe mu ngiro nazo barabaye ko zakurikijwe neza no gusuzuma ko ibyo ababuranyi bavuga ari byo ariko ngo bakoze bike cyane muri ibyo nk'akarorero sentare y'intango ya Bururi ku manza 55 yari yateganyije gushika ku itongo muri uku kwezi k'umunani ngo imanza zine zonyine nizo bashoboye gushika ku matongo nayo sentare y'intango ya Matana yashyize ku matongo ku manza 8 kuri 32 yari yateganyije muri uku kwezi k'umunani mu Rutovu naho imanza 10 kuri 45 byanda imanza 20 kuri 41 nayo sentare nkuru ya Bururi ngo yashyize ku itongo ku manza 81 ku manza 112 yari yateganyije gushika ku matongo muri uku kwezi kw'akaruhuko k'abacamanza nk'uko amakuru ava muri aya masentare yose abivuga abarongoye ayo masentare bavuga ko ubukene bw'itoro aribo bwatumye badashobora gushika ku byo bari bateguye abarongoye amasentare y'intango bobo bavuga ko n'igitoro kibonetse berekure kuronka amanito 12 bashira mu ipikipiki agaheza kaba make cyane ugereranije n'ibikorwa byo kuja ku matongo baba bateguye basaba kudugirizwa ugo rugero rw'amanito 12 bahabwa amanitiro y'itoro baba bakeneye mu gihe kiba cabonetse kugira ngo boroherwe n'abanyagihugu batunganirizwe ibururi mu ntara ya Burunga Zeno Nzambimana Radio Isanganiro
Zeno Nzambimana ibururi hariya iburunga ndagukengurukire inyuma y'akaruhuko gato ano makuru duca tuyabandaniriza mu gisata cy'intwaro ibereye
Isanganiro
Inama isumba ingimba
Amakuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi hano kuri radio Isanganiro arabandanya hagiye gushigwaho mu ntara no mu makomine imigwi izoba ijeje gukurikirana ibikorwa by'ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka amasoko ntanga nguvu amahinguriro ubudandaji n'ingenzi biri mu nteguro yitegeko yizwe n'inama shikiranganje yakoranye ku munsi wa gatatu w'inondwi turiko turasozera iyo nama shikiranganje yaremeje kandi integuro yitegeko ivuga ko buramatari ariwe azoba ajeje gukurikirana ikoreshwa ry'amafaranga agenewe ibisata by'ubushikiranganje bukorera mu ntara arongoye dukurikire Jerome Niyonzima n'umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wayo
Inama shikiranganje yari izi integuro y'itegeko rishinga imirimo rikongera rigatunganya ubushikiranganje bw'ubutunzi ikigega cya leta n'ubutunzi bufatiye ku buhinga bwa none yashikirijwe n'umushikiranganje w'ubutunzi kigega cha leta n'ubutunzi bufatiye ku buhinga bwa none bimwe muri bikuru bishasha ni ibi bikurikira ubwa mbere buramatari nibazo bakurikirana ikoresho ry'amafaranga agenewe ibisata by'ubushikiranganje bikorera mu ntara bwa kabiri gukura ibijanye no gutunganya imigambi y'iterambere muri ubwo bushikiranganje kuko biri mu biro by'umushikiranganje wa mbere inama shikiranganje yari izi integuro y'itegeko rishinga imirimo rikongera rigatunganya ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka amasoko ntanga nguvu amahinguriro ubudandaji n'ingenzi iyi nteguro ije kwisunga itegeko rishasha rishinga ingene leta itunganijwe imirimo yayo n'ingene ikora Ije kandi muri ya ntumbere yuko uburyo bujana n'umugambi kugira ngo bikorwa navyo bivyara umwimbo kugira ngo bisata vy'ubwo bushikiranganje vyegerezwa bene igihugu hamwe no mu ntumbere yo kwisunga ibyizwe rishinga imibe nshasha z'intara amakomine amazone n'imitumba integurira tegekanya gushiraho ubuyobozi mu ntara buzabujejwe gukurikirana ishyirwa mu ngiro y'imirimo y'ubwo bushikiranganje mu ntara no muri komine
Jerome Niyonzima n'umunyamabanga wa leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wayo mu gisata cy'imibano naho ku bakenyezi barenga amajana atatu bari bitoje mu makomine ya Kayanza Matongo na Muhanga ngo barongore imitumba muri komine mu matora iruka 24 gusa nibo batowe kurongora mitumba abarongoye imigwi igenga y'amatora muri ama komine bavuga ariko ko nubwo abakenyezi batizewe na cyane batizewe cyane mu gutwara ikibanza cya mbere ngo batsindire kurongora mitumba ko abatari bake bashoboye kubamwo muri batanu bagize umugwi inama y'umutumba Patrick Sengiyumva
Ibiharuro dukesha imigwi yigengijejwe gutegura amatora mu makomine ya Kayanza Matongo na Muhanga intara ya Butanyerera cyerekana ko muri ayo makomine yose abakenyeza 341 aribo bari bitoje kurongora imitumba mu matora heruka yo kuri uyu wa 2025 ku kwezi turi muri abo bakenyeza bitoje ibyo biharuro vyerekana ko 132 bari bitoje muri komine Kayanza komine ya Matongo hitoza abakenyeza 140 hamwe na komine Muhanga bagira ku 69 muri abo nabo ivyo biharuro vyerekana ko muri komine Kayanza abakuru b'imitumba b'abakenyezi bato warindwi komine Matongo 9 hamwe na komine Muhanga abakenyezi 8 nubwo biboneka ku rugero rw'abakenyezi babaye abambere muri ayo matora ngo barongore imitumba atari runini abarongoye imigwi yigenga ijejwe gutegura amatora mu makomine ya Kayanza Matongo na Muhanga bemeza ko hari abatari bake babayemwe muri 5 bagize inama y'umutumba ngo kuko abashika 215 biyongera kuri abo 204 batowe barimo muri iyo nama y'umutumba mu makomine ya Kayanza Muhanga na Matongo abagabo nabo bari bitoje bahiganirwa kurongora imitumba bakaba bangana n'igihumbi n'amajanane na 181 abarongoye imigwi yigenga ijejwe gutegura amatora mu makomine ya Kayanza Muhanga na Matongo basaba ko abo babari bitoje hari ivyo babona bitagenze neza bubandanya gushikana ku biro vyaho bakorera ibirego vyabo kugeza kuri uyu wa mbere kugira ngo abo bizogaragara ko barenganijwe barenganugwe mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera. Patrick Nsengiyumva ku bwa radio Isanganiro.
Patrick Nsengiyumva, nawe urakenuye imbere yuko tubashikiriza bucana yandi hari nayo ikiza gusozera makuru turiko turabashikiriza kuno mutaga wo kuno munsi wa gatandatu tubanze tubashikirize ano makuru avunaguye avugwa mu gisata c'inkino kuno wa gatandatu inkino zo kundwi ya gatatu mu higanwa ryo mu cicaro ca mbere mu mpira wa maguru Primus League zirabandanya igihe cisa 9 umugwi w'igisirikare wa Muzinga hariya kuri stade Urunani uza gukina n'umugwi wa Garage Express ni mugihe hariya kuri stade Urukundo Ngozi umugwanguzi City uza kwakira mu gwigi Police Rukinzo kuri amasanye 9 ejo ku munsi w'Imana ku kibuga Urunani umugwi wa Vision FC uzo kwakira Message Ngozi kuri ico kibuga nyene igihe cisa 9:45 hitezwe urukino ruzohuza umugwi wa Vitaro uzotana mu mitwe n'umugwi wa Olympic Star ni mu gihe hariya naho kuri stade Ingoma ejo ku munsi w'Imana nyene umugwi wa Flambeau du Centre uzo kwakira umugwi wa Kayanza United inkino rero zugurura iyo ngwi ya gatatu zikaba zakinywe ejo ku munsi wa gatanu aho Burundi Sport Dynamique watsinzwe n'umugwa wa Grenoir Fighters ibitsindo indwi kuri kimwe ni mu gihe umugwa wa Interstar nawe watsinzwe igitsindo kimwe kuri bitatu inkino zose zikaba zabereye hariya kuri stade Urunani hariya mu Bwongereza naho igihe cy'isayindwi n'iminota 30 mu kanya Chelsea iza kwakira umugwa wa Fulham ni mu gihe Manchester United na Burnley baza gukina igihe cy'isayi 10 urukino rwitezwe ngaho mu Bwongereza rutegekanijwe ejo ku munsi w'Imana aho umugwa wa Liverpool watahukanye igikombe umwaka uheze uzokina na Arsenal azoba ari igihe cy'isaha 10:30 naho hariya muri La Liga urukino rwitezwe uno munsi nuruza gukinwa igihe cy'isaha 3:30 aho Real Madrid ku kibuga cyabo cya Santiago Bernabeu baza kwakira mu Real Mallorca.
Buracha bugacana yandi mu mico kama
muri bucana yandi yuno munsi tuza kuronka isiguro ikwiye yerekana itandukaniro riri hagati y'uruvyino be n'ururirimbo bamwe basa n'abavyitiranya inyubako sizimwe umuhinga mu vy'imico kama akaba n'umushakashatsi Nduwayo Kome arabidusigurira neza muri bucana yandi y'ubuhinga n'imico kama yuno munsi dutegurirwa na Christian Savye.
Abantu batari bake baritiranya ico bita uruvyino benururirimbo. Uruvyino rufise inyubako yago itandukanye cyane benururirimbo. Mbega uruvyino nike urukogwa gute? Tushikirizwa n'umuhinga akaba n'umushakashatsi. Asanzwe avyina kongera kanaririmba Kome Nduwayo.
Uruvyino ni amajambo abantu bakoresha kenshi bariko baraterama hakabamo ubutera nabitabirize muri make uruvyino n'urukurikirane rw'amajambo y'ikirundi hakabamo ubutera nabitabirize
ubwo gwara uruvyino inyubako y'ururirimbo nawe nyene uwo mushakashatsi n'umuhinga mu by'umuziki Nduwayo Kome arabidusigurira
ururirimbo mu kirundi nibindi ariko cyane cyane muri rusange ururirimbo n'umuziki nk'iyindi yose ariko ico gwisangije nk'indangura kintu yago neza na neza ururirimbo ni urukurikirane rw'amajambo aterewe mu gahogo mwijwi rikirurutse
kugira dushobore gutahura neza uyo mushakashatsi aratwereka karorero kuruvyino
mu ruririmbo nuko umuntu ashobora kuririmba ari umwe rudende rwa deke ariko mu ruvyino hoho haraba utera n'abitabirize abitabirize mu ruvyino ni karahara mu ruganda ntibacure mfatiye mu gahugu k'abarundi hariho uruvyino rumenyerewe bita ngumiriza mu biganza ngumiriza mu biganza nteri yo mpundu ni yabavyeyi ngumiriza mu biganza bayenana ngumiriza mu biganza ugo no ruvyino muri iyi minsi naho hariho urumaze kumenyerwa nyene munurenge rugendo gani wacu egoma murabara mutacane ngiye gutera irindi bica vyanga ariko hamwe tujanye nkatera mu kitabiriza bica bikunda nkakaro rero Umunurenge rugenduga ni wacu ego mamura baramutsa cyane
nguko kuruvyino gubakwa ururirimbo go ni gute araduha karorero
kururirimbo nka karorero mfatiye kuri muririmbyi wewe gituma mvuguyu yararirimbye wangira aravyina kandi aramenyekana yitongari gari Pascal yaragize ati vugana abandi bavuga ngo kutavugana kutavugana ni soko ry'amazimwe laba muyage muzibukira ivyo bimene Ijambo riri icari tishe na akabandanya hari nundi twa Evode Ntawonankwa yagize ati untahirize abiwacu
muri bucana yandi yo mundwiza uwo mushakashatsi com ndwayo azodusigurira injiri bwina yizindi nyubako zihanitse gusumba nka rujya ruririmbo ruhayagiza igihugu cacu c'u Burundi Burundi bwacu muvyo bita ikimwiri
Christian Savye nawe urakenuye tumushimire n'umushakashatsi mu bijanye n'imico kama nduwayo kome kuri izo siguru yariko aradushikiriza imbere rero yuko ndabike banura fate akajyo kukifuriza ubukwe bwiza bagenzi bacu bafise urubanza rw'ubugeni uno munsi ndavuga Alexis Ndayisenga dukorana hano kuri radio televiziyo Isanganiro yubakana na Jeanette Kwihangana hamwe na Divine giri kwishaka yaweza kurira ngaho kuri radio televiziyo Isanganiro mu gisata cyo gufata amasa namu muri kino giye akaba korera kimenyesha makuru cha yaga azakubakana na Celestine yo nkuru wundi two kwifuriza ubukwe bwiza n'umuhagarikizi w'inkino z'umupira w'amaguru mu cicaro cha kabiri akaba asanzwe ari n'igisongerezi mu gisirikare cy'u Burundi Sergeant Emery ntiyaririzo aza kubakana na muganga Noela Ininahazwe bose tukaba tubifurije urugo rwiza uti muzobe amakara ntimube urubeya nino ngaha rero cye turangiriza ano makuru ndabakengurukire mwebwe mwese mwari muyateza biri wundi ntoreka gushimira ni engineer Albert Wayo yatumye ano majwi yabashikira mu bibere hose yatatu nenge ndabasezerere ndabifuriza ibihe byiza aho muri hose ndabatumirira kubandanya mukurikira ibindi biganiro bicano kwisanganiro byo bikaba bibandanya na gahwane
Jean-Marie Vianney, Ngenda Kumana.